Ijindi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwabonye butandukana. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi ni Aloyizi Bigirimana yabagezaho.
Maramute Thomas tu yahere muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba ADF barisha abantu 13 barimo abasirikare ba leta 3 mu gitero bakoze mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bavuze ko ADF yateye gisagara cha Beu Manyama kiri mu ntara ya Beni mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Umukuru wa societe civile muri ako gace ariwe Kinose Katuo yavuze ko hafuye abantu 13 mu biharuro byifata kibanza. Avuga kandi ko harimwo umusirikare wa leta afise ipete rya komanda. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo ntacyo yashimye kubwira itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP kuri icyo gitero, ariko avuga ko igisirikare cya leta chatanye mu mitwe n'abakora iterabwoba. Umuhari w'iterabwoba ADF wagirizwa urupfu rw'ibihumbi n'ibihumbi by'abasivile b'abakongomani hamwe no kugaba ibitero mu gihugu kibanyi cha Uganda. Munako karere nyene leta ya Uganda hamwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi hasere bavuga ko ukwiyongera kw'impunzi zihunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriko biratandukanya imiryango kandi bituma imfashanyo zikeha. Hasere ivuga ko abategetsi bayo bari biteguriye gufasha impunzi 68,000 z'abakongomani zari zitezwe muri Uganda, ariko ko zishobora kwiyongera inshuro zibiri zigashika ku 150,000 gushika mu mpera z'uyu mwaka. Matthew Krenstir asirukira hasere muri Uganda yavuze ko ibi bigiye kutazoborohera gufasha izo mpunzi.
If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean given the funding figure which has been reviewed, it's only about 11% or so which has been received, which is woefully inadequate, I mean, to cover the growing needs of these refugees.
Muri iri jambo Krenstiri avuga kurabye uburyo bw'amafaranga bahawe ukagiranya n'abakenye gufashwa bamaze kuronswa ibice gusa 11 by'amahera basabye. Ibi nabyo ngo ni nk'icya ntikize urabye ubwinshi bw'impunzi ziza zibagana. Impunzi z'abakongomani zihunga zica ku mupaka uwo mu gice cy'uburengero bwa Uganda bahunga intambara igiye gukwiza umwaka hagati y'abagwanyi ba M23 hamwe n'inteko za leta muri RDC. Ahandi havuga umutekano muke ku mugabane wa Afrika ni mu ihembe rya Afrika, aho abantu bashika 20 bishwe mu bitero 3 by'amabombe yatezwe mu modokari ejo ku munsi wa mbere mu gisagara cha Beledweyne kiri hagati muri Somalia. Mu bishwe n'izo bombe harimwo abategetsi babiri baserukira leta muri ako karere. Abayibonye igihe byaba bavuze ko imodokari zibiri zari zirimwo ibisasu biturika zaturitse mu masaha ya gatondo ya gatatu iturika inyuma ya saa sita. Komiseri mukuru w'igipolisi muri ico gisagara cha Beledweyne Bishal Hussein Jimali yaremeje ico gitero yongera ko abantu baharugwa mu macumi bakomerekeye. Yavuze kandi ko iki gitero categuwe na Al-Shabaab kandi ko abategetsi benshi abasivile hamwe n'abasirikare bafuye kandi hagiharugwa ibitigiri. Ibi bitero bikozwe inyuma y'umunsi umwe leta ya Somalia itangaje ko yishe umukomanda wa Al-Shabaab azwi ku izina rya Abdul Kadir Nadir hari mu gitero cy'indege cyakorewe mu ntara ya Middle Juba aho nyine muri Somalia. Yavugwa mu makungu hano muri Leta Zunze za Amerika. Amerika itegekanya kurungikira Ukraine imfashanyo nshasha igizwe n'ibikoresho bya gisirikare bifite agaciro k'imiliyoni 625 z'amadolari. Iyi mfashanyo itekanijwe gutangazwa kuri uyu wa kabiri. Izo bibaye ifashanyo ya mbere Amerika ihaye Ukraine kuva Uburusiya butangaje ko byomeketse ko intara zine za Ukraine ni ifashanyo zigize kabiri kandi kuva Ukraine itangaza ko yigaruriye uturere ku rubuga rw'intambara hagati mu kwezi kw'icyenda. Mu ndwi iheze Amerika yatangaje iyindi mfashanyo ya gisirikare kuri Ukraine ifise agaciro k'umuriyaridi umwe n'igice kimwe cy'amadolari y'Abanyamerika. Hano muri Amerika kandi Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yaritwariye televiziyo nyamerika CNN ayagiriza kumucyafuza no kumulementaniriza mu makuru ishikiriza kuri we, asaba ko ihanwa mu kumushumbusha imiliyoni zingana 475 z'amadolari. Ibi birego Trump yabitanze muri sentare yo muri leta ya Florida. Avuga ko CNN ibikora kuko ifise ubwoba ko azosubira kwitoza mu matora yo mu 2024. Trump yaragiranye imigenderanire mibi n'ibimenyeshamakuru nka CNN na New York Times nga muri Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe. Yakunze kubyita ibimenyeshamakuru bishikiriza amakuru atariyo, ayo yise ibinyoma, icyo yakunze kwita fake news mu rurimi rw'Icyongereza.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Ishyirahamwe Higa Iteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi ariko rikorera mu buhungiro ryasohoye icyegeranyo ku bwicanyi bwabaye mu gihugu hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2020 n'ukwa munani k'uyu mwaka.
Iteka ryashoboye gutoza ku bantu 4,470 bishwe, muri abo 619 bakiri batoye Higa hirya no hino.
Asheri niko yagize ni umukuru wa Higa Iteka. Higa Iteka yemeza ko mu bishwe abarenga 440 bazize abakorera inzego za Leta y'u Burundi, ariko amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera imbere mu Burundi arabinyomoza.
Nicegeranyo gihengamye, nicegeranyo bishoboka ko bitiranije ibyo bihonyagatakazi na muntu n'ibindi byaha canke n'izindi mpanuka.
Uyu ni Gerard Hakizimana, umuyobozi w'ishyirahamwe Folukon F rikorera mu ntara z'Uburundi 18 mu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, nimujye kure. Ambasade y'u Burundi muri Uganda yahagaritse ingoma z'u Burundi mu mpunzi muri icyo gihugu, ivuga ko bazivuza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Izo ni ingoma zariko zicurarangwa n'abarundi i Kigali mu gihugu c'Uganda, ariko hoho ibintu bishobora guhinduka. Ubuserukize bw'Uburundi muri ico gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvugira i Kampala. Mu itangazo ambasade y'u Burundi mu gihugu c'Uganda yashize ahabona, ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikogwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurico w'ingoma muri ico gihugu. Umufasoni Epiphany Kabushemeye nta mwana aserukira Burundi mu Buganda, avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe. Yateye akamo imigwi yose ifise ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa 4 w'indwi. Naho biruko bene iyo migwi ikorera mu Buganda cyane cyane Kampala bavyamirira kure, unumwe mu batwara iyo migwi.
Umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabaye kwegeranya rwaruka rwari rwataye umutwe rwaciye mu ihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora, rutagira amashuri, rutagira amafaranga yo kwibeshaho, rutagira abavyeyi rutagira uko rubayeho nyene nitwigeze tujya kwiyandikisha muri ambasade ti numva rero migendanire yacu na ambasade ubu ahitanguye kuva sinumva ryari no tangura kwimvira kujya muri ambasade no kuvuga ngo noba ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko sinibaza yuko nige twazironka baba baragize mu ruhara
mwikambi impunzi ya Nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nyeniriyo nirota yitaba iyo nama kubera kubwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze ubu n'umwe mu batwara iyo migwi
impunzi zahagaze zikengwa n'amategeko y'ikambi zisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi ngaha zisunga amategeko ya Uganda hanyuma UNHCR igacikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari ibyo kuvuga ngo impunzi zikorwa byazo bitunganywe na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya Uganda ari yitanze ayo mategeko
ubuserukizi bw'impunzi Kampala bwibaza ahubwo kuserukira u Burundi yoba yihenze abo atumira kuko kubwiwe impunzi na ambasada taho bihuriye Damien Nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikro y'ijwi rya Amerika
impunzi naho baba yirukanye mu gihugu cyayo u Burundi bwo buguma mu mutima wacu umbujije kuvuza ingoma y'u Burundi ni nkuko wambwira ngo ntuzosubire kuvuga ikirundi ariko ururimi kavukire je nibaza ko atamvu n'imwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose ni muzizane ntibazi iyo twazikuye umengo rizo twahawe na ntuzi na leta y'u Burundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu twe turikora ku buryo buke dufite tukazirondera izo ngoma kugira ngo tumwe turiko turiyibutsa irage rya basokuru
ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no ku buserukizi bw'icyo gihugu mu Buganda ni igiteramo cyiswe Nyegenyege Festival cyabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki 15 gushika 18 ukwezi guheze ku 9 muri icyo giteramo ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri icyo gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba by'ibanga by'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro u Burundi budashima ubushikiranganje bw'imico kama mu Burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubwo u Burundi ihonyanga amategeko y'ingoma aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu Buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza kunyifata ibereye ihagateka ingoma
nk'umunyakaranga ndanegura cyane cyane nivuye inyuma ibyakozwe n'urya mugwi wagiye muri Nyegenyege bakoze ibidakogwa
uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire abaze baribuka yuko iyo ngoma icisigura n'abategerezwa kugira kuyivuza baribo n'ingene bateza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahirijwe aho turiko turazivuza hose uwo bayabikoze turamwishyarika turaheza tukamuhanura kugira ngo ibyo ntaze bisubire
ahungiye abarundi hose haba mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umurisho w'ingoma ntibigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'u Burundi zirandetswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishiramwe mpuzamakungu rikingira umuco n'akaranga UNESCO kuva mu mwaka w'2014 Cyeklaveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi, Liga Iteka rikorera mu buhungiro ryasohoye icyegeranyo kivuga ko abantu 1,470 bishwe mu Burundi hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2020 n'ukwa munani uyu mwaka. Abagera kuri 146 ryemeza ko bishwe n'abakorera inzego z'umutekano za leta. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Cyo kiganiro cyakozwe mu kiringo kiri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 31 kwa munani uyu mwaka ni kiringo gihurirana n'imyaka 2 n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko ubutegetsi ishyirahamwe ry'iteka ryemanga ko atakintu na kimwe cyahindutse mu bijyanye n'agateka kazina muntu muri imyaka 2 iheze ugereranyije n'imyaka 5 ya nyuma y'ikiringo cya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane honyango w'agateka ka kiremwa muntu iryo rya Amerika rimaze kubona ico cegeranyo cyakuye Jean-Charles Nicolagize mukuru wa ligi teka maze ndagurira uko ibitigiriza bishira hamwe giwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mucitandukanye
ishya muri teka ryashoboye gutoza ku bantu 4,470 bishwe muri abo 619 bakiratunga iziga hirya no hino hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndegera butungane n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo abashika 146 bishwe n'abakorera leta n'abandi 956 bishwe n'abantu batashe kumenyekana abafasi na bunyeni basigaye inyuma benda bigenwe kuko 255 barafashwe ku ngufu bimwe twita ibyashuramye
ariko umukuru w'ishyirahamwe Polycon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi riri mu gisata cyo guhanira agateka kazina muntu avuga ko ibyo bitigira atari byo Jean Kizimana kuri ka bidusiguriye
ni cyegeranyo gihengamye ni cyegeranyo bishoboka ko bitiranije ibyo bihonya agateka kazina muntu n'ibindi byaha canke n'izindi mpanuka aha turavuga ibitigira berekana by'abapfuye avuga 4,470 kuvuga ko abantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta ibyo ntari ku rubuga nk'akandi bazo by'atakazi na muntu ibyo biharuro sibyo
niko yagize arongo yari giteka we arafite n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivubwa ubwo nyene yatamatohoza abanje gukorwa umukuru wa Polycon F yibaza ko abahamakuru igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana
kindi kigaragara nuko abashobora kuba bahamakuru igiteka bashobora kuba bayenda bakiha makuru atari yo nyamba batabikora nkana kuko turavye bitewe bike byakozwe bigataka zina mu gatsimba tazwe nta uvuga ko byukuri agataka zina mu ntwe katariko katsimba tazwa nta uvuga ko ibihugu byose byo hazaga agataka zina mu njana kuyijana nicyo bituma amashamwe ahari agataka zina mu ntwe natwe buturimo twandaya tugaharanira ka twandaya dusaba agataka zina muntu kutsimbatazwa mugabo amatohoza ajane bibazo byatakaza na muntu arafise imwe nakogwa hariho gushika habera icaha cyaho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira kurabakoreye ibyo bintu twitegeje cyegeranyo ni cyegeranyo kibabaje cyane kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu byana byatakaza na muntu kuko dusanzwe turabahinga mu byo yamicyo gusa cyatakaza na muntu biboneka ko iki cyegeranyo kuri ari cyegeranyo gihengamye
ashaka niko yagize wari giteka bavuga ahubwo kwitegira ibishobora kuba ari bike kubera atamwidegenzo bafite mu gihugu
aha riteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu kuko ifatira ku buryo ikoresha nuko abantu bagikorera bakora binyegeje
twabaje niko yagize niba aho yereka leta ivyegeranya sohora yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko bataka jamba yumva ko
abambere babironka nabo muri leta turabaha kugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza nuko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura
mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko hataragera ko bw'imfashanyo leta ya Burundi naho bwarikuye ko ibihano kubera hakiri ibyibwirizwa gukora birimo inagurwa ry'igisata cy'agateka kazina muntu Claude Bocu aserukira uwo muryango mu Burundi yabivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri urugendo runini rwo gukora mu bijyanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi
mu bijyanye n'agateka kazina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo nokwita muri demokarasi in demokarasi jeune nitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijyanye n'agateka kazina muntu mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijyanye no n'agateka kazina muntu bitere imbere mugabo nkuko mubizi nico nokwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorera ko natwe tuzotinda tubishikira
kuva haba injyane zaturutse ukindi kiringo cha nyakwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015 amaradiyo atari make yagaturirwa amesha makuru n'abahamya agateka kazina muntu bo mu mashyirahamwe amwamwe bagahunga igihugu izegeranyo bisohorwa mu gisata cy'agateka kazina muntu mu Burundi ntibiburizwa ko n'amashyirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko ba mbere abikoresho by'abanzi b'igihugu kandi baragushinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronse ifashanyo eroje uri kaneza ijuri
y'Amerika. Ijwi rya Amerika tuve ku Burundi tujye mu Rwanda, aho umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi ADECOR washyize ahabona icyegeranyo kivuga ko ibura ry'ibiribwa ryugarije abatuye umurwa mukuru Kigali n'imijyi iwunganira. Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
Ubushakashatsi bwakorewe mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali ya Musanze ndetse na Rubavu, umuryango wa Dekoro wabukoze wagaragaje ko muri iyi mijyi hari ikibazo gikomeye cyo kubona ibiribwa. Ndizeye Damien umuhuzabikorwa w'uyu muryango.
Mu mijyi kenshi abaturage bariyongera ariko ibiryo ntibyiyongera, usanga n'imyubakire yiyongera hirya no hino mu mijyi, basatira ahantu hahingwa. Uretse n'abatuye umujyi n'abari abahinzi ubwabo, abenshi bari guhinga bahingira isoko, ubigatuma imiryango yabo yicwa n'inzara. Mu mijyi rero naho urabona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi, abaguzi nabo bafite ikibazo cy'igihindagurika ry'ibiciro ku isoko, kandi ari byo twiyezereza imbere mu gihugu. Muri ibi bihe mu mijyi nta makirira arimo bijyanye no kurya, kubera ko hari abaturage benshi. Inama nagira bari abantu bava mu byaro baza mu mijyi, mu byaro ariho hari amahirwe ubungubu.
Ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bishimangirwa n'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda Imbaraga, kuri Bwana Joseph Ntakirutimana ukorera uyu muryango, yumvikanisha ko ibura ry'ibiribwa biterwa ahanini no kutegera umuhinzi uko bikwiye.
Umuhinzi uhinze dodo afite imiti bakoresha kugira ngo byere zinyongera musaruro, akeneye kumenya nihe nyongera musaruro atera, azazitera ryari kuri izo mboga, azarindira igihe kingana iki kugira amaze gutera bwa nyuma uwo muti kugira ngo azisoroma zijyane ku isoko, bityo wa muntu uzazirya azazirye zitarimo ya miti myinshi yatewe ngo bitangire bimwangize bimutere uburwayi bwinshi haba za kanseri n'ibindi. Umuhinzi rero akeneye amabwiriza menshi aturutse mu nzego zitandukanye.
Kugeza ubu abafite amikoro make batuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije cyo kibagoye.
Turahangayitse, Rwanda rugufi ruzarya gusa. Icyitwa imboga twajyaga tubona imboga za 50, ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni 25, ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica heka rimwe ku munsi.
Mu mijyi yunganira Kigali yakoreweho ubushakashatsi naho abahinzi babo ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko batorohewe no kubona amafunguro ahagije, yewe ko n'imyaka biyezereza nayo batakibasha kuyiha. Aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Rubavu na Musanze bavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Mbere muri Musanze ibirayi biguza y'amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko no gushakisha ibindi bintu yaguze.
Abahinzi babihinze ni bake, noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye.
Kugeza ubu abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hari ibyihutirwa leta ikwiye gukora kugira ngo abatuye mu mijyi babashe kubona ibibahaza. Nibwo Ndizeye Damien umuhuzabikorwa wa ADECOR.
Ku bijyanye n'imirire hari icyo leta yakora nk'imirire myiza, urabona ko leta yitaye cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5, ariko itegeko ryagombye kureba n'aba abantu bari mu zabukuru badafite ubushobozi hejuru y'imyaka 50, aribo ubona bari mu mirire mibi babandi babura amaraso, bashyiraho itegeko rituma abantu batubaka mu nkengero z'umujyi ngo bubake bagenda hirya no hino, kuko imijyi urasanga imijyi igiye guhura.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abahinzi bakwiye kwegerwa n'ababishinzwe bose bakabakurikirana bagasobanurirwa uko bakwiye guhinga. Madamu Beatrice Umukiza akorera ikigo cya leta gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa no kurengera abaguzi rika
nkarika twebwe tugenzura ko imiti iri gukoreshwa mu gihugu yemewe gukoreshwa mu gihugu. Hari urutonde rw'imiti dufite rwatangajwe rw'imiti yemerewe gukoreshwa mu gihugu. Noneho izindi nzego dukorana nazo zigisha abahinzi uko ya miti ikoreshwa. Niba wateye umuti uyu munsi bakakwigisha n'igihe uzasarurira kugira ngo uzasarure bya wa musaruro utagifitemo bya bisigazwa by'umuti. Niyo mpamvu kujyanamo muri gahunda burya bifasha wa muturage kugira ngo amakuru ayafate kandi afatire rimwe.
Umuryango urengera abaguzi mu Rwanda ugaragaza ko bibanze mu mijyi kuko usanga ariho hari abantu benshi babavuye mu cyaro bibwira ko mu mijyi hari amakiriro. ADECOR igasaba abaturage kutihutira kujya mu mijyi kuko nta kazi gahari ari muri iki gihe ahubwo bakaguma iwabo mu cyaro aho bashobora kubona imirimo yo gukora nkishingiye ku buhinzi. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Muri Burkina Faso, abasirikare bakoze coup d'etat kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ku nshuro ya kabiri mu gihe cy'amezi umunani. Ishobora gutinza amatora na demokarasi mu gihugu no kugira ingaruka ku mutekano w'akarere. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo arabiganiraho na Professeur Jean-Marie Ntahimpera wigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest. Professeur Ntahimpera akurikirana kandi ibya politiki ya Afrika y'uburengerazuba ari i Bamako, umurwa mukuru wa Mali.
Ikudeta yigira kabiri ni bwa mbere yerekana instability, yerekana yuko muri kano karere ibintu cyane cyane by'umutekano aho kumera neza kugera yimera nabi. Kubera kenshi aba bantu bakwita kudeta bagiriza ubutegetsi bari yuko butashize ingufu cyane mu bikorwa byo kurwanya bajya abantu bita aba islamist, ariko bariko barwanya intwaro cyane ngaha muri kubya Burkina Faso, Mali, Niger n'ibindi bihugu byo ngaha. Ariko nko muri Burkina Faso icyabaye ni uko kuva ujya mu perezida mushasha haje nta gahengo bigeze baronka, ahubwo uburere byinshi tuvuga ko bwari bukirimo amahoro. Hari n'uburere bwafashe nabo ba islamiste, ayo mabarabara yugawe, umva abanyagihugu nyine baja mu ngorane zitanzisumba izo bari basanzwe zirimo. Bitegura yuko ubwo butegetsi kuva icyo gihe cya kudeta iba butashoboye gusubiza ibintu mu buryo mujyakuza n'umutekano.
Ariko naho abo baba bakuye abandi abo basirikare bavuga ko baje gutuma ibintu bisubira mu buryo bahagarika ubwo bwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu, nkuko mwariko murabivuga birabandanya ahubwo bitera bikwiragira hose no mu bindi bihugu bitari bwashikemwo. None ikintu gishasha bababazanye ni iki? Tufate abategetsi bashasha bagize kudeta muri Burkina Faso, muribaza ko ari iki kintu bazohindura ku byerekeye urwo rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu, cyangwa barafite izindi nyungu zituma barondera gufata ubutegetsi zitari zo kurwanya abo bayisilamu? Ku bwanyu ubibona gute?
Muri kino gihe niboneka neza kubera mujya mu musirikare yitwa Ibrahim Traore afite ipeti rya kapiteni, n'umuntu adasanzwe azwi, ndumva umuntu akanasanzwe ari muto mu musirikare, ari ibintu bitangaje cyane. Igisirikare kirimo ibicoshoro by'abakoroneli n'abajenerali, biragoye kumva nyine ko ubashe ne gushyira imbere ari mu kapiteni. Ariko icyo nibaza ni uko ibyo ari byo byose yaba yahora ari perezida yitwa Damiba, yaba Ibrahim Traore, bose n'abasirikare kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Icyo byerekana cyane ni uko hari ukutumvikana hagati muri icyo gisirikare nyine mu byerekeye strategi bakoresha kugira ngo bakore ibyo bemereye abanyagihugu, ni ukuvuga gusubiza mu buryo nk'uko Fatora turabivuga ibintu cyane cyane byerekeye iby'umutekano mbe n'ibindi bibazo byinshi, kubera ko ibyo bibazo byonyine bihari. Tuvuga yuko uwo mushaka adashaka kubitorera inyishu kurusha ko ujya bakuye atazobishobora muri kino gihe, ntibiragoye kuvuga. Nibaza ko ni ibintu byo kurindira umuntu akaraba, ariko icyiza tuvuga ko abanyagihugu bamushyigikiye, icyo ni icyo cyiza gishashe, tuvuga ko kwari gishashe mugabo baramushyigikiye kubera bagiye mu mabarabara. Nibaza ko perezida ujya yahora itabashimisha, nibaza yuko umuntu ashyigikiwe n'abanyagihugu, nibaza yuko bizomworohera nimba afise ubushobozi bwo gusubiza mu ngiro ibintu, nibaza ko bishoboka.
Muri make mu kurangiza, hari n'ababona uko hariho inyungu zo hanze z'ibihugu bimwe bisanzwe bifise igihagararo muri ako karere nk'u Fransa, hakaba n'Uburusiya buri ko gutera urondera kugira igihagararo muri Afrika muri rusange na Afrika y'uburengero. Ku byerekeye abavuga izo nyungu zo hanze ziriko zikinira ku rubuga rwa politiki muri ako karere, mubibona gute na cyane cyane muri Burkina Faso? Muri make
icyo twabonye ni uko muri abantu basohoka bagashyigikira ubutegetsi, ni uko harimo abantu bari bafite amadarapo y'Uburusiya. Ibyo bisa cyane cyane byabaye muri Mali, kubera muri Mali ntabwo intwaro zo zisa neza cyane mu Bufaransa bwari busanzwe ubu ari bwo gihugu cyiza ko gifite ijambo cyane ngaho mugabo. Birerekana yuko ubutegetsi bw'ibihugu byo muri kano karere cyane cyane n'abanyagihugu badashima ukuntu Ubufaransa bwaba bwarabyifashemo mu byo bakora ngaha mu gushyigikira ubutegetsi cyangwa mu kutabushyigikira. Tuvuga yuko ari Uburusiya bwaba bubifisemo ukuboko kwatumye bukura umuperezida kugira bushyireho umuntu wabo. Ndasinda byibaza nibaza yuko ingorane ari ingorane iri hagati cyane muri Burkina mugabo ko batabyumvikana ko neza aho boshyira ingufu kugira ngo basubize ikintu mu buryo. Ibihugu bikomeye byari bisanzwe birwaniraho muri bino bihugu mugabo, nibaza yuko Uburusiya burusha ingufu Ubufaransa muri kano karere, nibaza yuko bwari Uburusiya bwatumye ijya kode kiba.
Murakoze, ndabashimiye.
Murakoze nawe.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu na hangaha amakuru yo muri aka kanya ahumurije, mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Mbararikerera ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na murisanga guhera saa kumi nk'uko mubizi. Ntimuze gucikwa rero, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.